abagwiza tonga n'abanyamitahe baturuka mu bihugu bitano bihurira ku kiyaga cha Tanganyika ari byo Burundi, Rwanda, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia bose barahuriza ku ico gice kirimo ubutunzi bwinshi ariko kw'amategeko agenga ibihugu ataborohereza kubuhanahana biciye ku mipaka no muri ico kiyaga. Ibyo nivyo byatumye abaserukira bandi bahurira ikigoma mu buseruko bushira uburengero bwa Tanzania mu nama rukokoma y'iminsi itatu yo kurabira hamwe icokorwa kugira ngo rudandazwa rwambukiranye imipaka rutezwe imbere. Amakuru ava muri iyo nama avuga ko igihugu cya Tanzania gitungwa gatoke ko kitorohereza abagwizatunga bo muri ako karere. Ni mu gihe icyo gihugu gikora ku ibahari Indiana ahari kivuko cya Dar es Salaam haca ibidandazwa hafi nka byose bivuye hanze ya Afrika bigiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati. Urivye suguru aserukire ishyirahamwe ry'abafise amahinguriro mu Burundi arabigaruka ko muri iyo nama
muri udaraza mu njabukambibe. Iyo dushoye ibintu by'uca Tanzania byishanga bikeyi baca badusaba yuko tubanza kurondera certificat tugiye gutora muri Dar es Salaam kubera iki banka kwemera ubupapuro utanzwe na BBN kandi nayo nyine isanzwe ifise ububasha n'ubushobozi nkuko iyo TBS ibisanga bikogwa mu karere k'iki isoko rusangi rya EAC. Iki naco ni cerekeye ico bita certificat d'origine ni cerekana neza mu mwimbu dushaka gushora hanze ko byakorewe koko mu karere k'ibihugu bya EAC Burundi burimo.
No ku ruhande rw'u Rwanda abagwizatunga bemeza ko bahura n'ingorane bageze mu gihugu cya Tanzania. Ni mu gihe ibyo bihugu nka byose kiretse Zambia bisangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufise amategeko yo korohereza abanyamitahe. Bayingana Elade afise sosiyete y'imodoka zunguruza abantu yitwa Matunda Express mu bice ikoreramwo na Tanzania harimo yaganiriye na bagenzi bacu bi radio y'igihugu RBA ari muri iyo nama.
Iyo bamenye ko ari umucuruzi ku ruhande rwa Tanzania bamuca amadolari ijana, aho iyo ugiye kwambutsa imodoka ugenda mu byonyine baguha iminsi irindwi yonyine, iyindi irenzeho ukajya uyishyurira iminzani yabo nk'ikamyo ugasanga yahagurutse muri port ipimwe ibiro umunzani uri oke, ariko mu minzani yo mu mayira ukaza kugenda usanga barakurega kurenza nta wundi muzigo warengejeho. Aho twebwe nko ku ruhande rwa Tanzania imodoka y'inyarwanda itwaye abagenzi iyo yambutse kugira ngo ikomeze muri Tanzania bayica amadolari 152, aho kubona registration ya business muri Tanzania bigora cyane, bigusaba ko rimwe na rimwe ubucuruzi bwawe ubuvanga n'umutanzania ndetse ukamuha n'imigabane ntacyo aguhaye kugira ngo ubashe kubona uko ukora. Kandi ibyo ngibyo bigasanga biri risike cyane.
Kuri iyo myidogo yose igihugu cya Tanzania kiremera ko batarira busema. Liliane Rukambuzi umuhanuzi mukuru mu rwego rw'igihugu witaho ibidukikije muri Tanzania National Environment Management Council yaserukiye igihugu ciwe, yavuze ko hari byinshi bigiye gusubirwamo kugira urudandazwa rwambukiranye imipaka rugende neza kandi na Tanzania kihungukire byinshi.
Namna ambavyo wanaweza wakawekeza
twasanze kiri byinshi byo gukura mu nzira kuko amahigwe ni menshi cyane kandi abo bagwiza tunga nabo barafise gushaka n'uburyo kumbure kuri bamwe bamwe. Twebwe ico twitaho cyane ni kurikizwa ry'amategeko canke guhinyanyura ayabangamira abana bariya, ariko ico twifuza nuko abazana imitaya muri Tanzania babanza gusoma bagataura kandi bakubahiriza neza amategeko ahari yereke rudandazwa bakanibuka gukingira ibidukikije. Twibaza ko twese turi hamwe tutobura gutora umuti urama kugira ngo ubwo rudandazwa tugungukiremo twese y'abatanzania canke ibyo bindi bihugu dusangiye akarere k'ikiyaga cha Tanganyika
letu, lakini na kwa manufaa ya mataifa hayo ambayo yanakuja kuwekeza
kugira abagwiza tunga bo mu karere bateri imbere umujyango wa Afrika y'ubuseruko. Bine muri ibyo bihugu bitano bihuriramwo kubahanura gukorera hamwe no gushira imitayi mu gihugu boroherezwamwo mu kurindira ko ibihugu byose byubahiriza amategeko y'isoko rusangi hamwe no gukuraho amakori n'amatagisi ku mipaka. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.